Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Jean de Dieu Nahimana.
Ngundana rwashimira mu bwe mwese mudahengesha ngukikira ibiganiro bya Radio Indundi Culture, mwera kaze murano makuru ayo nayo tuyahereka ngo nkuru oziyagize. Barafise amakenga ko bashobora kwandura indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu cha Congo. Abo n'abarovyi bakorera ku myaka itandukanye muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga ni mu manuko bw'igihugu. Ayo makenga yabo bakavuga ko ashingiye kukubura kw'ingingo zigaragara zijanye no gukinga no guhangana n'ico kiza muri ico gice. N'abanyamurenge baba mu Burundi bavuga ko uwo mwaka banki uburenganzira bwo gutunganya umugigo wo kwibuka babo bagandaguriwe mu Gatumba hari kwa 13 myandagaro umwaka wa 2004. Nibashimishwa ni hagaraje ibikogwa byo gukinga imyuzuri rimaze igihe itegwa n'uruzi Rusizi. Abo bakaba ari abanyagihugu bo ku mutumba wavugizo ni muri zone Gatumba. Ni mu gihe ibikogwa bigitangura bo bavuga ko bari bagize icizere. Amakuru sayo gusa mu kanya idonido
Radio Indundi Culture.
Mati hawa na yesu niwe karamfasha mubuhinga bw'ivyuma umu maha wuna utuwa ikazi mwido nido jano makuru na nimeje kubabwira mu ngingo nkuru abarovyi bakorera ku myeha y'uburovyi itandukanye muri komine Nyanza ni mu ntara ya Burunga baragaragaza amakenga ko bashobora kwandura ikiza c'indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanyi ca Repubulika ya Ntwari Rusangi ya Congo. Bemeza ko muri ico gice atabikogwa bigaragara bijanye no gucikingira bihaboneka mu gihe ku munsi bahurira mu kiyaga n'abarovyi bava mu gihugu cha Congo. Basaba rero kuronswa inyigisho hamwe n'ibikogwa byo gusuzuma iyo ndwara. Yamara umuyobozi w'igisata kijejwe amagara y'abantu mu ntara aherutse kumenyesha ko inyigisho kuri iyo ndwara zigiye kugwizwa muri ico gice hamwe n'uko abantu bose bava aho muri Congo babanza gusuzumwa imbere yo kwegera abandi. Serge Sindayigaya.
Bamwe murakora mu bugabo kuroba ku myeha itandukanye mu kiyaga ca Tanganyika bakorera muri komine Nyanza bemeza ko batazi ibijanye n'ikiza ca Ebola kibangamiye abanyagihugu bo mu gihugu kibanyi ca Congo. Ivyo biruko mu gihe bemeza ko uretse ko bahurira mu mazi na bagenzi babo bo muri Congo nabo nyene ubwabo bakunda kujabuka ku myeha yo muri ico gihugu.
Turashobora guhwanira mu mazi kandi binashitse tukagira muri Congo. Mvuze ngo nararose inyigisho no bambeshe sinzi nk'abandi bo bashoboye kujayo canke kagaruka nta nyigisho turashobora kuroho. Ivyo ntuze ntavyo turaroha iyo nyigisho umuntu ashobora kuyifata nuko yigenze.
Abarovyi bemeza ko uretse ko batigeze bahimirizwa ku bijanye no kwikingira ico kiza naho bashobora kwipimishiriza bavuye kuroba atahari bagasaba guhabwa inyigisho mbere naho bashobora kwipimishiriza bakiva mu kiyaga kugira ngo uwanduriye mu mazi ntashike yanduza abandi.
Uko nosaba bakaduha impanuro y'uko umwenegihugu wese yashobora kwitwara kugira akingire ubuzima bwiwe n'ubw'abenegihugu.
Leta yakwiye kuturonza ahantu bodusirira nk'ivuriro ryo kwipimisha kugira ngo nimba tugiye gukora mu gihugu kibanyi duce aho hantu kwipimisha hanyuma tugende kuhakorera. Bigasabwa neza ko iyo tuvuye hariya kose dusikira aho hantu tuganza kwipimisha tukamenya ko tuze dukomeye n'uko twa tuze turwaye.
Ibyo biruko kandi mu gihe muganga Jerome Niyongabo arongoye igisata kijejwe amagara y'abantu mu ntara ya Burunga aheruka gutera akamo asaba inzego zitandukanye gufasha mu guhimiriza abanyagihugu bo mu makomine ya Rumonga na Nyanza anza kubijanye nico kiza aho asaba ko umuntu wese azananya mu gihugu cha Congo yobanza gukorerwa ibipimo mbere yo kwegera abandi ashitse mu Burundi.
Badufasha basensibilize bene igihugu umuntu wese avuye muri Congo twe twamushya mu ekipe bamuhagarike abanze bone n'abaganga bamubwire checking kwa mutwe kwa ngurata yafisi.
Tumenyeshe ko ivyo biruko kandi mu gihe muri ico gihugu cha Congo havugwa ko abagwayi barenga 2000 bamaze kwitaba Imana abarenga 2000 nabo bakaba bamaze gupimwa akanemezwa ko banduye uwo mugera muri komine Nyanza intara ya Burunga. Serge Sindayigaya, Radio Indundi Culture.
Serge Sindayigaya kengurukire abanyagihugu ba muri zone Gatumba hagana umutumba wavugizo muri komine Ntangwa ni mu ntara ya Bujumbura bari dogera ihagarara ry'ibikogwa byo gukinga imyuzuri rimaze igihe itegwa n'uruzi Rusizi muri ico gice ico bita digi mu rurimi rw'igifaransa. Ibikogwa byariko biharangurirwa n'ishirahamwe ODDB Caritas iri kukira diocese nkuru ya Bujumbura. Abanyagihugu bashikiriza ko bigitangura ivyo bikogwa ko bigitangura bamaze igihe batara bari bamaze igihe baturatuzwa n'imyuzurira bakaba bari bagize umwizero ko bagiye kugira ugutekana yamara ntawemeza neza icatumye ivyo bikogwa bihagarara Olivier Kwizera
Turi mu nzira yerekeza kujya kabira hariko hubakwa idiga hegereye uruzi Rusizi. Icyo kibanza kiri mu Gatumba komine na hangwe intara ya Bujumbura igihe twagishikamo twasanze hari kimashini gihagazeho ariko atacyo kiriko kirakora nta n'umuntu n'umwe yaharangwa. Mu bikorwa twiboneye bimaze gukorwa nuko hari igice kimaze kubakwa n'inkimetero zibiri uva hasi uja hejuru. Bamwe mu banyagihugu barashima ivyo bikorwa ariko bakibaza igituma bitabandanya kandi hari ico byofashije muri ico gice gikunze gutegwa n'uruzi Rusizi bigatuma hari abatizabo n'imirima yononekara
tubyakira neza cyane gose ni munezero ntangere gusa rero nk'ubu toni mashini yarahagaze nituzi byari byo indwi zibiri ziraheze
iyo ibikorwa bitanguye uragira umwizero ukavuga ati cyo kuri cabona ko ibikorwa bigenze neza ukavuga ati mu minsi imbere tuzoronka aho turara aho turima ariko maze kubona yuko ibikorwa bihagaze umwizero cyuhagara kucumenga ukiyusubira kuguma hahandi waruli
aha rero basigura ko gushika ubu batazi cyatumye ivyo bikorwa bihagarara ariko gusaba ko vyobandanya mbere bikarangira mu maguru mashi
ntituzi ko coba ari gitoro coba carabuze ntidusaba kugira umwizero neza nkuko yoba yerekira abandanya
basaba ahubwo yuko vyobandanya bikaguma bigenda kugira amazi ntasasuye gute cyane cyane bikomeza bigiremo ingufu
hamwe buri bandanya bakarikora bigahera cyoba ari byiza kuko aya mazi yaturuhije nkabitanguje n'ukuri bo bisozera bigahera n'ukuri bakanabikomeza byo bari byiza gusa
idigiriko yubakwa ku nkengera y'uruzi Rusizi ibikorwa byayo byatanguye mu kweze kw'indwi uyu mwaka turimwo nk'uko tubikura ku rubuga rwa diocese ya Bujumbura ayo makuru nye navuga ko ivyo bikorwa byabwirizwa kumara indwi imwe birangurwa n'ishirahamwe rya diocese Bujumbura ryita iterambere ODDB Caritas iryo shirahamwe ribandanya rivuga ko hubatswe idigiri ifise uburebure bw'ibirometero bibiri n'igice ko hasi ga ibirometero bine kugira iyo digi shikanwe ivugizo mu gice ca Gatumba nyene igikuwa kigiye gukurikirana ugutera ibiti byo mu bwoko bw'imisuna kugira hamaze kuba kwa hakingigwe
Olivier Kwizera nawe ndagukengurukire umujyango w'abanyamurenge mu Burundi uvuga ko uwo mwaka wanki uburenganzira bwo gutunganya umugabo wo kwibuka abawo bagandaguriwe mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura hari mu gitero cakozwe mu ikambi bari bahungiye mu mwaka wa 2024 inyuma y'imyaka 22 irangiye ubwo bwicanyi bubaye bamwe baserukira abandi muri uwo mujyango babwiye radio indundi kitire ko babwiye ko ubwo burenganzira butangwa ari uko habonetse iketeri busaba riteho ku gikumu n'ubuserukira uwo mujyango ngo ari mu Burundi uwo ntiyabonetse kuko uhagarariye uwo mujyango ubari muri leta z'umwe za Amerika kumwe n'abandi bamaze kuhahabwa ubuhungiro gutyo ibirori biba birasivye abasigaye mu Burundi banamenyesheje bakaba banamenyesheje ko babujijwe kugira ico bashikiriza kuri uyu munsi ahatwibutsa ko ico gitero cahitanye impunzi z'abanyamurenge baharugwa kwijana na 60 hamwe n'abaharugwa mwijana bakomeretse igihe cose bagize ibirori byo kwibuka ababo bagize uwo mujyango bamabashikiriza ko basaba ubutungane kuri ubwo bwicanyi bidogera inzego zibijeje ko ataco ziriko zirakora ngo ababukoze bacirigwe urubanza
Radio Indundi Culture
Umukuru w'igihugu cyo Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko adashimishwa n'intambwe urwaruka rw'u Burundi rumaze gutera mu kwitunganiriza imigambi irukura mu bukene akaba yabishikije ku mugoroba wa kuri uyu wa gatatu mu birori byo kwerekana imigambi y'ukwaruka ico bise inkerebutsi day yongera asozera ibiganiro bihuza urwaruka ruva ku mugabane wa Afrika byari bimaze iminsi bibera i Bujumbura kuva mu ntango z'iyindwi mu gihe ku munsi wejo nyene ishira hamwe parsem gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo ryari ryasavye ibikorwa n'ingingo bigaragara byo garukana umwizero kugwaruka gwa Afrika harimwo abarundi ko rurahunga uno mugabane Perezida Evariste Ndayishimiye kaba yavuze ko umuti ubwirizwa kuva mu gwaruka nyene afatira ku vyaranguwe n'umugambi page kurikira Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu c'u Burundi
narasubiriye ye ndaraba sanga rwaruka gose aho naca baririmba ururimbo gwitwa chômage igitero yari chômage icitabirizo chômage cyafata rwaruka gwize rufise amashuri menshi muravyibuka retraite de jeunes diplômés de haut niveau turaja hamwe tuti mbega iryo jambo chômage twori kura gute mu rurimi rwaruka mu Burundi mwese mwaraterere ivyiyumviro kuko umuti ntuva kundi muntu uva muri wewe nyene tugiye hamwe twaratoye umuti turugwaruka gw'incabwenge niho havuye umugambi payeje murazi ko ariho wavuye umugambi payeje uburatanguye naho watanguye umeze nk'ucumbagira ariko buke buke twese twaragiye hamwe turagira amayeri yose umugambi payeje urarama sinovuga nti ndababaze nti tugeze he naho nzi nimwe muhazi naho nzi aho tugeze tugenda mwiterambere nimwe muhazi kuko nimwe muraba aho mugeze sinipfuza yuko gwaruka gwa Burundi ndetse n'ugwaruka gwa Afrika gwoca muri izo nzira je naciyemwe narumvise kwa ruruhombo nico gituma nipfuza ingwano muri iki gihugu cacu dukeneye kugwaruka gwacu rukura rugwaruka dushaka urundi ruvyaro rushasha uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu
ano makuru yacu arabandanya kuva ubu amafaranga y'ishuri nayo gukoresha mu kugaburira abanyeshuri azotandukanwa mu mashuri afise uburaro kugira hakugwe akajagari kibonekeza mu iduzo rya amafaranga asabwa abavyeyi b'abanyeshuri izo byafunditwe n'inamashikiranganje yakoranye kuri uyu wa gatatu Umunyamabanga mukuru wa Leta Jerome Niyonzima avuga ko iyo nama shikiranganje yasanze kandi itegeko shikiranganje rishinga amafaranga y'ishure ryarataye igihe arico gituma amashuri amwamwe akeneye gushigwa mu migwi hisunzwe ingingo zijanye n'igihe kurikira Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa Leta
ibwirizwe nimero imwe gakoni 19 ryo kuwa 10 nyakanga 2013 itunganya amashure mato mato na yisumbuye iratomora iyo uburyo bukoreshwa nayo mashure buva akaba harimo mbere n'ubutangwa n'abavyeyi muri ubwo buryo butangwa n'abavyeyi harimo amafaranga y'ishure teko shikiranganje rishinga amafaranga y'ishure ryarataye igihe kumvo zitandukanye ayo mafaranga ubu asigaye ari make cyane kubera ivyo amashure amwamwe arakeneye gusubira gushigwa mu migwi hisunzwe ingingo zijanye n'igihe haribonekeza kandi akajagari mu mashuri amwamwe yo bigenga mu bijanye no kuduza uko bishakiye amafaranga atangwa n'abavyeyi iyi ntego rero nk'inyishu kugira ngo amashure ashobore guhangana n'iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa ku isoko hamwe n'ibindi byankenerwa kongera kandi igategeka ko ibintu bikorwa ku mugaragaro tutibagiye no gukura akajagari mu bijanye n'iduzwa ry'amafaranga asabwa abavyeyi kandi kuva ubu amafaranga y'ishure nayo gukoresha mu kugaburira abanyeshure azotandukanywa inama shikiranganje yaremeje iyo nteguro mu byo yasavye akaba arimwo ko ishure ryose ryoza rirakorana n'abavyeyi b'abana kugira ngo hubake utuzu twa sugumwe kandi nyatwo
Ishira mwine seseri jejo gutekaniza kazoza bakozi mu Burundi rirahumuriza abahoze ari abakozi ba leta bari mu karuko kizabukuru bataronsa gahembo ko mu kwezi k'umunani kwazotunganirizwa mu minsi iza vyashikirijwe n'umuyobozi ajejwe gutunganiriza abanywanyi muri iryo shira hamwe hakaba hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane Jean Petit ndi ku masabo yanavuze kandi ko hari imwe mu migu y'abakozi itarabwa nako gahembo nuko kandi bamwe muri abo bahoze ari abakozi ba leta ako gahembo kiyongereye kurikira Jean Petit ndi ku masabo akaba ajeje gutunganiriza abanywanyi mwishira hamwe INSS
guhera kubagiye mu karuhuko kizabukuru abaronse pensions ifatwa imyaka yo gukukuruka itarakwira canke bakitaba imana kuva mu kwezi kwa mbere mwaka w'2020 gushika ubu nta mukukuruke wa leta n'umwe azohembwa pension iri munsi y'2030 ku kwezi mu gihe pension ntoyi yahora ari 2400 pension nini nayo yavuye ku 4450 ija ku miliyoni n'ibihumbi 50 abanywanyi batatunganirijwe muri uku kwezi k'umunani nashaka kubamenyesha kwabo bazotunganirizwa mu misiza abo nabo bakaba bagizwe nabo amategeko ya kera atari yarategekanijwe ko bazoronswa ububurusho aha nabakozi b'amakomine hamwe nabakozi bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu n'amashinga mateka n'inguza mateka numuhuza w'abarundi co kimwe nabandi bakozi usanga abakoresha babo ari babasimbye kubera imvo iyicanki iriye
akabaro cyibagenza ari hano turangirije hano makuru reka nshimire mwebwe mwese mwarimo yateze amatwi nshimira Mathieu Habonese reka rafasha mu buhinga bw'ivyuma nano makuru arangiye ibiganiro bya radio indundi kiture birabandanya agashinge ni muhindure na butaha na gahwana
Jean de Dieu Nahimana.